Vyari mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru Pierre Claver ndagicari yerekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe uhereye ku muganwa rwiri rwa Gasore umuhungu w'umwami mwambutsa abangira icenge yahaniye ukwikukira ku Burundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu.
Abatutsi barapfuye mu mirongo itandatu na gatanu, ego bishwe cane cane muri Muramvya. Twarakwereye umwaka uheze turaronka n'amazina y'abatutsi bishwe n'abahutu, araba n'umurumesere wa kera yitwa Matiyasi arabagumura, hanyuma abahutu bahisha abatutsi n'inzu zabo baraziturira i Muramvya, Bugarama, Busangana, Rusha. Harabaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi.
Umurwi Save yatangaje ibinyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi bwo 72 bwayogeje abahutu. Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga wa Genocide Canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo vyavubwemwo abatutsi mu kivunga, ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe abahutu bishwe mu rwimo rw'72.
Igice ca Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi, bakavuga ngo vyose nivyo mu 1972, kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye ata mututsi avugwamo. Twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero Kiremba ca Ngozi, aho mu kinogo kijya gikoreramwo ababaji, aho bataye abatutsi bishwe 1993, abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972.
Umukuru wa Save habitangaje kandi mu gihe kuva mu 2020 hari amashirahamwe y'ababuza babo atacemererwa kuja kubibuka uko bavyifuza, ni cyane cyane yababuriye ku ishuri ryisumbuye ryahitwa ku Ibubu mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi mu 1993, inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene. Maitre Christian Ntakarutimana arongoye urwego rwa ngwa manza haja avuga ko abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe.
Aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora, ubundi nabwo bariko barabwihora, turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atabutungane buzopfa bubonetse. Intwaro ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri, amacakubiri y'ubwoko.
Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu Rwiseve watangaje ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72, ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zabishize ku mukono mu minsi yakurikiye. Ndayicaye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiyeko.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo, igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose, umucanga urarandagata, amaraso y'inzirakarengane.
Mu kwa gatanu 2022, Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse ku vyemeza asigura ko vyotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana.
Yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga, arava mu leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu congoki none tutoza turafata akamanyuma ngo uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tutaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona Severe yibanda gusa ku bwicanyi bw'72 yitwaje ko yanka ko amasura zimangana atashingiro bigira. Terence Mushano, umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso,
ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo 65 rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba ivy'imyaka niwe ari muto ku 1972.
Maitre Janvier Bigirimana nawe yibaza ko mu Rwiseveri ushobora kuryanisha abarundi.
Umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu vyose vyabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cacane mu myaka ya 1972 hariho abatutsi baganduwe hatari hake, ariko uwo mugwi ntiwigera ivyo bintu ugomba kubivuga.
Ariko umukuru w'uwo murwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko Bigirimana.
Ibiko bikogwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nkuko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
mu rwisevye kutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza 2008 aho mu rwi wa nyuma warwanira mu ishamba washira hasi birwanisho yamara kugeza ubu maze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu 72 watangaje kumaze kuzura ibisigarira byabo birenga 13,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.